Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi kuwa gatandatu igenekerezo rya 2020 umwaka wa 2024 nshuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango rya makuru mu kirundi tuna yo akabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kazira wageniri muri komine Nyanzara ntibakirara mu mazu yabo biturutse ko batinya ko bofatwa n'abajejwe intwaro abanyagihugu ngo boba bashigikiye abantu baje bava mu gihugu cha Tanzania na Nigeria bivugwa ko baje kwirukana ibintazi bifatiye ku burozi Ugenshi mu mabohero atandukanye mu gihugu buri ku rugero ruteye ubwoba aho rugeze ku bice amajana 320 kwijana ibyo biri mu cegeranyo c'amezi 3 ya nyuma y'umwaka w'2023 c'ishyirahamwe ya Kat Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu aho risaba leta kwikubita gasha Amajambo y'umukuru w'igihugu cha Tanzania n'umukuru w'igisirikare cy'ico gihugu avuga ko impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu zikwiye gutahukanwa teye ku bintu n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi ibyo biri mu itangazo ryasohowe kuri uno wa gatanu n'urunanirwa amashirahamwe y'abarundi aharanira agateka kazi na muntu akorera mu makambi y'impunzi CBDHBK ubwo runani rugasaba ishirahamwe HCR gukurikiranira hafi ico kibazo aya n'ayandi mu kanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ndabaha n'ikaze hano makuru tuyahereye mu manuko bw'igihugu muri komine Nyanzarake aho abanyagihugu batari bake na bamwe mu bajejwe intwaro n'abarongoye umugambwe Sende David muri zone Kazira bagene muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba batakirara mu mazu yabo batinya ko bofatwa. Ivyo bikaba vyaturutse ku bantu baje bava mu bihugu vya Nigeria na Tanzania ngo baje gukura ibintazi mu banyagihugu abajeje intwaro ku rwego rw'intara bakaba bariko barafata abashigikiye ivyo bintu ngo n'inkuru ya Bonfils Niyongera
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu muri zone Kazira bageni na zone Kabonga ya komini Nyanzarake avyemeza hamaze iminsi hibonekeza ku mitumba itandukanye yo muri zo zone abantu bapfa giturumbuka kubera ko abanyagihugu b'Inyanzarake bakunda kwizigira ibintazi n'abarumenyi bacabibaza ko izo mpfu zose zoba zituruka ku burozi ayo makuru nyene akavuga ko byaba byatanguye mu ndwi iheze aho haje abantu bavuye mu bihugu bya Tanzania na Nigeria ngo baje gututumura no gukura ibintazi muri abo banyagihugu ayo makuru nyene akavuga ko intandaro ya byose yavuye kuwitwa niyo ndavya Stade na Semwengeza Haye Gervais bo ku mutumba buheka banse kwa bantu binjira mu nzu zabo ayo makuru nyene akemeza ko niyo ndavya Stade bashetse kumuhani wabo yaciye afata umupanga ngo abateme nabo baramwivuna bamukomeretsa bakoresheje icumu ayo makuru nyene akavuga ko inyuma y'ivyo buramatari w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'amagara kakaba yaciye agirisha inama kuri uyu wa mbere uheze y'umutekano ku mutumba buheka ayo makuru nyene kandi akavuga ko muri inama buramatari atahurije ko n'abanyagihugu kuvyo bemera by'ibintazi ariko kuvyo bidakurikije amategeko kandi ko bihungabanya umutekano inyuma hahavuye hafatwa ingingo yo guhagarika abo bose bikekwa ko bafise uruhara muri ibyo bise itutumura cyane cyane abagabo mu mazone ya Kazira bageni ku mitumba ya Kiderege na Buheka hamwe no muri zone Kabonga abatanguye kurondegwa akaba ari abatware hamwe n'abarongoye umugambwe Sende David de n'imbonera kure abanyagihugu babagabo bikekwa ko bashigikiye ibyo bintu biciye kubiri n'amategeko nabo nyine bakaba bariko bararondegwa kugira ababazwe urongo iperereza mu ntara ya Makamba afadikanije n'urongo y'igipolisi muri komine Nyanzarake bakaba aribo bariko baratamuyo mpi abo bantu
naho mu gisata kijanye n'agateka kazi na muntu guhohotera abanyagihugu hakoreshejwe inkoni ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero kubuzwa uburenganzira bwo kuvuzwa hamwe n'ubusuma mu kwaka abanyororo amahera y'umurengera ayo namwe mu mabi yakorewe abanyagihugu havugwa mu cegeranyo c'ishirahamwe Rukristu Akat Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu c'amezi 3 y'umwaka uheze ariyo gitugutu munyonyo na Kigarama Jean-Claude Ntiburu Munsi arongo igisata cy'amategeko muri Yakat avuga ko ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero y'u Burundi buri ku rugero ruteye ubwoba aho abanyororo bangana ibice mu 320 ku ijana agasaba leta y'u Burundi kwikubita agashi mu kubahiriza agateka k'abanyororo kurikira Jean-Claude Ntiburu Munsi arongo igisata kijejwe amategeko muri Akat
ibyo twashoboye kubona muri iki kiringo kijanye n'ikitegeranyo nuko ari abanyororo babiri bari mu bohero rya Ngozi uwitwa Bucumi Juvenale yakubiswe n'uwitwa Nzeyimana Jeremy uyu nawe akaba ari umukapita avuga ko bajejwe iby'umutekano mu bohero ariko ugasanga nibo bahungabanya umutekano w'abandi banyororo bakabigira ubona yuko baba bashigikiwe n'ubutegetsi bwo mu bohero canke abo mu biro by'iperereza mu ntara uwundi ni uwo kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi 12/13 mu iryo bohero nyene rya Ngozi uwitwa Rukinga yagerageje gutoroka ibohero hanyuma arafatwa n'abagenzi bo bafunganywe bitwa ko bajejwe mu by'umutekano hanyuma baramukubita arashaya ku buryo yahavuye bamushira muri dispensaire ya prison kugira ashobore kuvugwa basanga birabarengeye bamurongika mu bitaro bya Ngozi aho nawo yaruhiye kwitaba Imana ikibabaje nuko abakoze ayo mabi bona ko bidegenze atangorane afise kandi hari umuntu yahavuye yitaba Imana bivuye ku nkoni bamukubise ko harabonye kandi muri ico kiringo yuko hari ubusuma bukogwa mu mabohero ibi twabibonye cyane cyane mu bihero rya Mpimba aho hari inyifato yo gutoza amahera ku banyororo cyane cyane abanyororo bashasha binjiye mu ibohero bakabaka amahera kugira ngo bashobore kuronka aho barara aha twabibutse ko mu bihero rya Mpimba harimo amakaritie 11 ayo makaritie rero yose usanga afise igiciro cyayo ufatiye kuri imwe ahiri n'ukuntu aho iri abahamize ayo mahera rero atozwa n'abakapita abakapita nabo babashizweho n'abarongo ya mabohero kugira ngo batwarebe nayo makaritie hanyuma yabandaniza ja naho abanyororo bamenya kubera yuko ta raporo ihava ngo itango bavuga ati amahera twatoje ngano ku yakoze uku n'uku muri iki kigeranyo turavuga ku bijyanye no kuyunguruza kw'abanyororo aho tumaze kubona yuko kunguruza abanyororo ari ngorane cyane cyane baje kwitaba mu masentare imodoka itwara abanyororo hari aho iba yapfuye hari aho iba yabuze igitoro bigaca bituma n'abanyororo basiba ku marandevu bari bafise ubu ibiharuro dufise mu mpera z'umwaka nuko amabohero yose mu gihugu yarimo abanyororo 13 752 aha twakwibutsa yuko ubushobozi amabohero mu Burundi bwose afise ashobora kwakira abanyororo 4294 aha rero twavuga yuko amabohero yuzuye kurugero kw'320 ku ijana ukuvuga yuko hateza kuba hagenewe umunyororo umwe hari abanyororo barenga batatu duheraheza rero kino cegeranyo dusaba leta y'u Burundi ko yogira ibishoboka byose kugira ngo irabe ku buzima bwo mabohero bwo kwisununura kandi ikaraba ukuntu abanyororo bofatwa co kimwe
Tutandukira igisata kijanye n'amakuru y'impunzi aho iterabwoba ribandanya gukomera ku mpunzi z'abarundi ziba mu gihugu cha Tanzania. Ibyo bikaba bitera impungenge runa nibwo abarundi baharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi mu karere CBDH Bikar. Mu itangazo ngo runa nibwo ashize abona ku munsi wa gatanu bamenyesha ko amajambo y'umukuru w'ico gihugu Samia Suluhu n'umukuru w'igisirikare bagabisha impunzi ko zigiye gutahukanwa ateye kubigira amategeko akingiriza impunzi. Leopold Charanga barongoye CBDH agasabishira hamwe yashyira n'amakungu gukurikirana ico kibazo izo mpunzi zigakingirwa
azi neza nta impunzi z'abarundi zibayeho nk'abapfunzwe zibayeho nk'abanyororo nta na rimwe yokwerekana ko hariho ikintu ariko barungukira muri Tanzania cyo kugirwa nabi twanabaje cyane rero n'imvugo y'umukuru w'igihugu cya Tanzania mbere n'imvugo itibwoba cyane aho yamenyesha ko agiye kuvugana na leta y'u Burundi hanyuma ngo bakiga uburyo batahukana impunzi z'abarundi ibyo ni ibintu rero biciye kubiri n'amategeko cyane cyane n'ibintu biciye kubiri n'ingingo ya 33 mu masezerano y'i Geneve yo mu gihumbi kimwe magana cyenda 151 leta ya Tanzania n'u Burundi bateye ku mukono aho kigira kikaziririzwa gusubiza impunzi aho yaje iva aho umutekano wayo ushobora guhungabana murazi ko rero uyu munsi ibintu mu gihugu cy'u Burundi bitameze neza murumva ko ibyo bagiriza impunzi z'abarundi ni ibintu byerekana ko n'abashobora gutaha bashobora kugira ingorane rero birumvikana ko hari impunzi nubwo byogenda gute bitopfa gutaha rero ni ibintu leta ya Tanzania ikwiye kwitwararika ari nacyo gituma muri itangazo nyine twabasabye gukoresha ubuka byose bakirinda bakisubiraho ko izo ngingo ariko barafata kuko n'ingingo ziciye kuri n'amategeko. Twasabye rero kandi n'amakungu gukurikiranira hafi ibyo bintu biko biraba gukurikiranira hafi izo ngingo ziriko zirafatwa na leta ya Tanzania kuko murazi ko muri kahise byigeze kuba ariko bituma twavuze tuti makungu amashyirahamwe y'impuzamakungu akwiye gukurikiranya hafi ibyo bintu kugira ngo ibyabaye muri 2012 ntibizosubire kuba. Murazi ko umwumvikano nk'uwo hagati y'Uburundi na Tanzania wabayeho mbere bakagerageza gutahukana impunzi ku nguvu, abashoboye kubyanka benshi bahasize ubuzima, bishe impunzi zirenga 50, abandi barakomereka. Twasabye amakuru ko yokurikiranira hafi ibyo bintu kugira ngo ntibizosubire kuba.
Inzamba
tanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku karenganyo gakorerwa abanyororo barekugwa n'ubutungane canke bagaheza mu nyororo baciriwe ariko bakaguma mu mabohero. Ku isoko mugishikirizwa na Zawadi Grace.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Hari abanyororo benshi barekuwe n'ubutungane, abandi bahejeje ikiringo cyo gufungwa baciriwe n'ubutungane ariko n'ubu bakivundiye mu mabohero yo hirya no hino mu gihugu. Tubisanga mu cegeranyo cyo muri kuno kwezi kwa nzero umwaka w'2024 cishirahamwe Rukirisu giyemeje kugwanya ingeso yo guhohotera ikiremwa muntu mu Burundi akata. Ako karenganyo abo banyororo barimwo karazwi n'abakenguza amateka n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. None ninde yotabara abo banyororo mu gihe ubutungane bwananiwe? Ibi nibyo tugira tuganire ko muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2020 umwaka wa 2024 ku isoko mugishikirizwa na jewe Zawadi Grace Kaze. Abashikiriza manza nibo bankira abanyororo barekuwe ubutungane canke bahejeje iminyororo gusohoka ibohero. Uko niko umugwi w'amaho mu nama nkenguza amateka ujejwe ubutungane wabisanze hirya no hino mu mabohero wagendeye. Umukenguza amateka Benoit Nzigimana yabibwiye umushikiranganji w'ubutungane kuri uwa gatatu igenekerezo rya 2024 Domine Banyankimbona yariko yishura ibibazo by'abakenguza amateka.
Mu bisanzwe twebwe mu madesante umugwi w'amaho muri tujejwe harimwe z'ubutungane wagize ahantu henshi habaho, twasanze abantu benshi bapfunze zwe gituma benshi baguma yo kandi barahejeje umunyororo birashobora kuva ku bakrokirere bonyene. Tugasanga ubucamanza bwarabahaye go burenganzira bwo gusohoka ariko abaprokirere bonyene bakanga ko basohoka, kandi turabizi inshuro nyinshi kandi ahantu henshi twagendeye nitwirwe turabesha naho iyo procedure bariko baragira ngo yo kuja kuraba abare rose ubwo burenganzira biriko bigirwa na babandi nyene babagumije mu busho. Twarabonye henshi mu maprizo umuntu yararekuwe inshuro zitatu byarunguruje, ego ariko naduzigura yuko hari uwo byoca bigorana mu kibano ariko sivyo. Hari ukuntu nyene tuvugisha ukuri abaprokirere bimereye bonyene arahira ko uwo muntu arekugwa, kandi turafise amaka menshi menshi aharoje nagomba nce mvuga ahubwo mwisanzwe icokogwa barya abantu bose barekuwe n'ubutungane biciye mu manza borekugwa n'imbaga by'amande naho yoba kibagumije barekugwe bagende gukora bijya bikogwa bari libre nkuko amategeko agira abivuga, kuko naho undi naho bazoguma mu busho ajya mande none bagumye yubaza yakura ahubwo byiza bore kugwa bakaja gukora zijya travaux d'intérêt général.
Umushikiranganji w'ubutungane ntahakana ko iyo nyifato y'abaprokirere bamwe bamwe bibaza ko bafite ububasha bwo gufunga no gufungura, amenyesha ko igikuru ari uko bamaze kubibona kandi bizohinduka.
Bya byumviro bya kera byaho umuntu abaye prokirere avuga ati ngiye mu bufu nije nica kiza nzofunga nzofungurura ivyo biriho muri societe y'Uburundi. Igikuru nuko ubwo bwe gito bwose turiko turabona hanyuma tubukorereko habe guhinduka
ukwivanga ku butegetsi mu butungane niko gutuma umuntu apfunzwe ashobora kurekugwa n'ubutungane ariko ntave mwibohero kugumushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi ashinze igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akat Burundi asaba umushikiranganji w'ubutungane gufata ingingo yo kurekura abantu bose bapfunzwe bidakurikije amategeko atabishoboye agapfuma atanga imihoho.
Turabona yuko amategeko mu gihugu cy'u Burundi asa nk'umenga nta kibanza kinini afise ubutwara umushikiriza manza mu ntara yiwe arica agakiza akagira ibyo ashatse kubera ziyuko atakimukomakoma ari hejuru asa nk'uko ubibona yuko ari hejuru y'amategeko utwari bohero akabikora uko nyine mu bisanzwe iyo umuntu apfunzwe atamutafise utwari bohero yateza kwibaza ku rugero rwa mbere nawe akava akerekana uwo bayamubujije kure kuri uwo muntu mugabo ingorane uno munsi nuko bigoye no kumenya utanga amategeko kuko haruho amategeko yateza kuva wisunze uko abantu amategeko abaha uburenganzira bwo gufata ingingo mugabo ugasanga hari ahandi ingingo ziva hatigera hamenyekana urumva ngo hejuru iperereza aho usanga ariho bababwira bati uyu aba bantu naho barekuwe n'ubacamanza kirazira ntibashobora kuvanga umuntu akamara imyaka n'imyaka apfunzwe kandi atamutahe n'umwe ariko kuko aba yarejejwe n'ubutungane canke yarahejeje umunyororo aba yarakatiwe abo bantu rero basa nabo kumenga bari hejuru ya byose mbere bikaboneka yo kumenga n'umushikiranganji hari aho ashika agakora agasha mu gihe tuzoba igihugu kitagendera ku mategeko mu gihe hose hazoba hari akagwe kaboneka ko kumenga kari hejuru ya byose tuzokwama tubona ibi bintu byo guhonyanga amategeko ibi bintu by'akarenganyo rero twebwe ico twosaba umushikiranganji nuko yofata inkingo nkuko amategeko yimurekurira akubahiriza amategeko mu kurekura abo bantu aha niyabona yuko ibyo bintu atabishoboye nta na kintu azoba ari karamarira abarundi arasha atanga imihoho avuge yuko hariho abandi bari hejuru yiwe badashobora kumworohereza kugira ngo akore ibyo amategeko amurekurira n'ahandi ivyo nivyo bizohava bimwe bimwerekana yuko yagize ico afasha abarundi gusumba yuko yoza akaguma yidoga imbere yabo avuga ivyo nabo nyene babona ariko ntihagire umuti yereka abarundi
kigenekerezo rya 31 kigarama umwaka w'2023 abanyororo bose hamwe bari 13,693 muri bo 56,739 bafunzwe bataracibwa imanza n'ubutungane ibyo biruko mu gihe amabohero yo mu Burundi yarafise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 4,294 gusa kurekura abafunzwe hadakurikije amategeko ni kimwe mu byotuma ibitigiri by'umurengera biri mu mabohero bigabanuka aha niho ikiganiro ku isoko cyo munsi kigarukiye Zawadi Grace na ikonda kibashikiriza nkaba ndabike banuye
cyari kiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mushikirizwa na Eddie Claude Ninahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese muri no makuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri nondwi chatangurire kuri UBM News canditse ku Burundi bari mu mihingo itandukanye isi banditse urwandiko ruvuga ko bagiye gukorera hamwe kugira ngo bahabuze demokrasi n'intwaro ishingiye ku mategeko mu Burundi. Abarenga 50 bahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, abamenyesha makuru aba bahanze y'igihugu bita diaspora babipfunditse ku munsi w'Imana uheze mu mwiherero wamaze iminsi 3 iliyeje mu gihugu cy'Ububiligi. Muri urwo rwandiko abo Barundi bamenyesha ko bashigikiye abo bose bari mu nzira yo kubogora igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka irenga 10 mu ngorane zitewe n'uko leta ya CNDD-FDD iterekwa ibiganiro bya politike. Uwo mugwi usaba makungu kugondoza leta y'u Burundi kuja mu biganiro bya politike. Tubandanye na SOS Media kivuga ko abantu benshi bahagaritswe kuri uwo munsi w'Imana nyene muri quartier Ngagara ya gatandatu tune mu gisagara ca Bujumbura. Abasirikare bitwaje ibikoho vya rutura bari bazindutse bazibira inzira zose zija muri yo quartier igizwe n'inzu amajana atandatu. Igikorwa cabo basirikare n'abapolisi kwari gusaka abanyagihugu bo muri iyo quartier ibirwanisho bicira umuriro batunze batabifitiye uburenganzira. Ugaruka rwinshi n'abakozi bo mu nzu barafashwe ariko nta gitigiri nyezina gitangwa c'abafashwe, bakaba baciye batwagwa gupfungirwa muri Besser aho nyene mu gisagara ca Bujumbura. Naho inzego z'umutekano atana kimwe zerekanye mu byafatiwe muri iyo quartier vyabirwanisho canke ibiyayuramutwe, abo bajanye gufungwa basabwa gutanga amafaranga 20,000,000 vy'amarundi umwumwe kugira ngo bashobore kumurekura. Kimenyeshamakuru iwacu naco canditse ku ngaruka zaturutse kwiyugagwa ry'imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda. Izo ngaruka zarakoze kubiyunguruza bava i Bujumbura baja mu gisagara ca Bukavu muri Repubulika ya Congo. Abashoferi bavuga ko inzira ya hafi bashobora gucamwo ari umupaka wo kuruhwa mu ntara ya Cibitoke ujabuka mu gihugu cy'u Rwanda ukanabandanya i Bukavu muri Congo. Kuvaho uwo mupaka ugariwe, abashoferi n'abakiriya babo baca ku mupaka wa Gatumba bagafata ibarabara uvira Bukavu. Mu gihe rero bahora bahagenda amasaha 4 gusa, ubu ngo bahagenda umunsi wose. Bidoga rero bavuga ko bibatwara amafaranga menshi eka no kuruha ngo bakaruha cyane. Bahora bariha amafaranga 40,000 by'amarundi kugira bashikeyo, ubu bakaba bariha 60,000. Abakongomani bahora baja kwivuza i Bujumbura ubu bagira ingorane zo kuruhishwa n'urugendo rurerure hamwe n'ibarabara ribirihuza Uvira na Bukavu ryuzuyemo ibinogo. Abashoferi nabo bavuga ko abakiriya batakiboneka kubera izo mvo. Amakuru yanditswe n'umunyamakuru tuyasozerere ku kimenyeshamakuru igihe.com kivuga ko Ekleziya Gatolika mu karere kagizwe n'u Burundi, u Rwanda na Congo iharanira demokrasi yiyamiriza ingingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka ihuza icyo gihugu n'u Rwanda. Isaba ko babifitiye ububasha bwo kubaka ibiraro bihuza abanyagihugu aho kwatandukanya. Babivuze kuri uyu wa kane mu nkuka y'imisa yo gusabira akarere amahoro no gusozera inama y'urwego ruhoraho rushinzwe gukurikiranira hafi imirimo ihuriza hamwe abungere ba Ekleziya Gatolika muri Afrika yo hagati ASEAC. Naha rero duce tugarukiriza amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi bari kumwe na Jean Claude Nahazwe. Nkwanda bifurije ibihe byiza aho muri hose na huta.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino ngadushe dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi na huta.